Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe njuti bakunze muteza abantu ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri studio ya gatanu muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya zimwe mu ngingo y'ivyo ngiye kubashikiriza.
Kuri twebwe turongeye gisagara cha Bujumbura n'umunezero ntangere kuko biragaragaza yuko amahoro ari yose, biragaragaza yuko abarundi kandi ashaka kumva mu mwizero, kuko ibikorwa nk'ibi bituma vyerekana yuko hakiri mwizero ibintu byose bishoboka.
Uyu ni Fredy Mbonimpa, umukuru w'igisagara cha Bujumbura mu Burundi, asigura icihiganwa ry'amamodoka asiganwa yarimaze iminsi ibiri ribera mu gihugu cy'u Burundi rivuze kubaramutswa Bujumbura. Iyo nkuru cyo kimwe niyerekeye ibiganiro bihuza abarundi bandanya kwera arusha muri Tanzania. Turazigaruka ko handi hato, mugume hagufi uturadio twanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, ndanabipfurizwa Mungu mwiza. Ibiganiro bihuza abarundi birabandanya arusha muri Tanzania. Ubu hari kwaronderwa abantu babiri bazofasha umuhuza kurongora inama ya bose itegekanije kuba kuri no wa mbere. Hamaze kuboneka amazina ane, babiri muri bo batanzwe n'uruhande rwa leta, abandi babiri bizewe n'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi ariko uruhande rumwe ntirwemera abatanzwe n'urundi ruhande. Menyesha makuru ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru arusha aracari kwa kurikirana ibya bino biganiro.
Inama ya bose yo kuri uyu wa mbere ni nkora mutima n'izova mu rukiza canke urupfu rw'ibiganiro byose. Uko niko umwe mu banyepolitike b'abarundi yabwijwe ijya Amerika. Niyo nama ya mbere ya bose izo bibaye kuva ibiganiro bitanguye. Izotuma impande zose zihangana amaso mu yandi, bazoca hirya no hino ivyegeranyo bimaze gutangwa n'imigwi itandukanye nk'intandaro y'amabi yabaye mu Burundi hame no muti yotoregwa. Twashatse kumenya ibiri muri ivyo vyegeranyo, maze uwo munyepolitike ari mu biganiro atubwira ati uko ndabibona inzandiko zacu zitandukanye nk'umurango n'ijoro. Namubajije ico bisigura, nabambwira ko aravye ivyatanzwe n'uruhande rurimwo leta n'umugambo uri ku butegetsi ari uko ibintu byose bimeze neza mu gihugu. Ati vyatanzwe n'uruhande rutavuga rumwe na leta navyo vyerekana intandaro y'injyane za politike, ingaruka mbi hamwe no muturama vyotoregwa. Muri iyo nama ya bose umuhuza Benjamin Mukapa yifuje ko abo banyepolitike bo kwitorera abantu babiri muri bo bizeye kugira ngo bamufashe kwegeranya ivyiyumviro. Uruhande rurimwo umugambo uri ku butegetsi leta nabo bari kumwe bifuza ko abo bantu babiri boba Edouard Nduwimana umuhuza w'imbere mu gihugu na Musenyeri Justin Nzoyisaba yararongoye umugwi w'ibiganiro vyabereye hagati mu gihugu c'u Burundi. Ariko abatavuga rumwe na leta ntibemera abo bagabo babiri babagiriza ko bakorera ubutegetsi n'umugambwe uri ku butegetsi. Ubwo Rwanda nabwo tutavuga rumwe na leta rwatanze amazina abiri, nabahoze batwara Uburundi Sylvestre Ntibantunganya na Domitiano Ndayizeye. Abo nabo nyene ntibemegwa n'uruhande rw'ubutegetsi, nabwo ruvuga ko Ntibantunganya na Ndayizeye batovuga ko ataho bahengamiye kuko bashaka ubutegetsi. Batika ivyerekana nuko bari abakandida mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ari nayo yateye impari. Abo banyepolitike bari arusha bavuga ko aho ibintu bigeze umuhuza ari wazocagura abantu babiri muri abo bane batanzwe n'impande zose. Kuri uyu wa Mungu kandi babandanije guca hirya no hino ivyegeranyo vyatanzwe n'impande zitandukanye ku bibazo umunani nkora mutima vyatanzwe n'umuhuza. Ikibonekeje nuko icegeranyo c'uruhande rwa leta catewe ku mukono n'imigambwe cumi n'umunani hamwe na leta. Icimigambwe itavuga rumwe na leta naco kiriko imikono y'imigambwe cumi n'itandatu. Uretse abo mu runani senarede rutavuga rumwe na leta bahunze Burundi batarashika, hari n'abaserukira ishengero rya Katolika bataraza kandi bari batumiwe. Abari muri ivyo biganiro bavuga ko aragahaze. Basigura ko ishengero Katolika rikomeye mu gihugu kuko rifise abakirisu benshi barenga ibice 80% kw'ijana vy'abarundi. Bemeza kandi ko iryo shengero ryari ryamye gitaba ibiganiro nk'ivyo kuva ku masezerano y'Arusha yabonetse mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Ico bikoze kuri uyu wa Mungu hitezwe gushika umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Evariste Ndayishimiye kugira ngo azoje mu nama ya bose yo kuri uyu wa mbere. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver niyo nkuru urakenuye iyo nkuru yaba bakunzi bijugi Amerika bashobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ejo rero igihe cy'isahindwi mu kiganiro wanyu mu ntara tukazoshobora kubabwira nimba iyo nama ya bose itegekanije kuba izoba yabaye n'ikizoba cayivuyemo. Amakuru yacu tuyabandanize mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi tubabwira iby'abana bo muri commune Mpanda iyo ntara bugarijwe n'indwara zo gufungura nabi. Mugenzi wacu mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse adufitiye ibindi kuri no nkuru.
Nubwo atabitigira ibitangwa abajeje intwaro mu makomine ya Rugazi na Mpanda baremeza ko hagaragara indwara zo gufungura nabi mu bana. Uduce tugeramiwe ahanini ni mu masite ane yo muri komine Rugazi ariyo Nyaminama, Nyunzwe, Kabanga hamwe na Nyagatara. Muri Mpanda naho ni ku mutumba wa Masha hamwe no muri Gahwazi ya kabiri. Buramatari w'intara ya Bubanza Tarsise niunge ko avuga ko bitava ku bukene bw'ibifungurwa muri iyo ntara ariko ko biva ku kutamenya ingaburo zibereye abana ku bavyeyi.
Twemeza ko hariho ubukene ku miryango imwimwe mugabo sico bivako hariho vyukuri ukutamenya kugaburira abana babo. Komine ya Mpanda igitegwa ca mbere ifise n'umuceri hamwe n'ikigazi. Uno munsi imboga zose zirahari hari hirengarenga hari hamakubi novuga nk'ivyatsi vyimeza sinizo bajya kugura amafaranga kuko ziri imeza. Rero ufashe ayo makubi ugashiramwo ayo mavuta ugaheza ukagaburira umwana ubwo bugari canke uwo muceri umwana ntashobora kugwarana kwasha. Abakuru b'imitumba bakaza barabahimiriza ku mitumba abandi nabo bakegera ibigo hariho ibigo ngaha vyuguruwe bita farne hariho abafasoni bakorera hamwe bagaheza bakaza barazana kabo bana babereka ingene bavanga imfungurwa kugira ngo bakire iyo ngwara yo gufungura nabi kandi turamaze kubona ko bifasha.
Abavyeyi bafise abana bakiri bato muri site Nyunzwe yo muri komine Rugazi bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko ico kigo cyabafasha mu bijanye n'inyigisho ariko bagahura n'ingorane yo kubura ifungurwa bategura basubiye mu mihani wabo. Uyu numwe muri bo avuga ko uretse n'ivyo ico kigo Farne cyabigisha gukinjika ifungurwa z'abana cyabarizwa muri komine Mpanda gusa kitagikora.
Batwize ingene duhingura imfungurwa z'abana bivuye mu byo turimo ariko rero ibyo batubwira duhingura hari igihe kenshi tutabironka. Urashoboye kuronka amahera make udashobora kuronka birya byose batwigisha kubitunganya irya miryango y'ifungurwa. Rero umva udashoboye kuyironka ngo uyikoranye mu kuyitunganya bigashika ukaronka irengarenga zigaragara cyangwa isombe zigaragara ukabura rya yirya fuyibye mukabura n'ingazi ushira murumva ntibigenda neza aho rya bitwigisha. Icyo kigo cya Farine cyarakoze mu mwaka uheze ariko muri uwo mwaka ntabwo cyabandanije kwa nabanyana ngira uburyo bwabaye buta.
Iruhande y'ivyo imiryango yo mu masite nka yose muri rusangi nta matongo ifise yo kurima. Tukibutsa ko ahanini ibeshejweho no gucingero abinanase bashobora kurondera amatongo bakota amafaranga. Umurima upima imetero 15 kuri 60 urimamwo igitegwa kanaka ivyo abanyagihugu bita irobo ukotwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 180 n'ibihumbi 100. Ayo nayo bavuga ko kuyaronka ari ngorane kuri bo. Aba ni bamwe mu miryango yo muri site Nyunzwe bavuga ko ari nayo ntandaro y'ingwara zo gufungura nabi ku bana babo.
Igituma abana badafungura neza urabona ntandimiro bafise barima ntantu hariho baza gucitasha no kuvuga ngaha twebwe nkaha twe tuba ku maparasera ahambere sinzi ikintu tuzava tubigenza no kwibatizwa kuyiba aha twebwe naho tujya mu maprodu ya kurondera itasha ntayo turonka kubera iki hagenda abantu benshi bo mu ntara zose ntayo turonka tukuriyo tasha ntayo dufite turima niyo mpamvu
aha bana urabiriza ubusa uronse ko dusomba bakatujya tugaragara bakararira ko bakanywa amazi bagaca baryama ntacyo biririga urabona hari kwese tuba ku maparasera ntawo saharima rona umwaka ntanu waronse ni note ngo nkote ndugaje na gatoyi naye gukote no naho harazimbye irobo ya ahantu tere nyumba ati ibigori umva hose harazinze urumva tayafise nturonka ayo muheru kotese ninza ari cikuma yinzira uko nyene.
Abavyeyi bafise abana biga ku mashure abafungurira ifungurwa bahabwa n'umugambi wita ifungurwa PAM bavuga ko batomborera kuko igitigiri cyabo bagaburira muhira kigabanuka ariko bikababaza abana kuko bavuga ko bahabwa intica nikize ku ishure. Nta kiruta Imana Suavice ni umwana yiga mu mwaka wa kabiri w'intango atubwira ingere umubyeyi wiwe amuraza ubusa abimuhora.
Ejo mwigero bandagije ubusa nubona zinduka inzira sinarose cyo fungura.
Mama yakubwiye ngo ikino yawe ntavya fise canke ntayabitetse.
Yarabiteje barase kubima.
Kubera iki?
Kwana umva vuga ngo ku ishuri ngo turajya ngo tupayo ngo twahinze basangira nabo babiri babiri ntujya cyane ngo uhimbe.
imijyango ifise abana bageramiwe n'ingwara zo gufungura nabi ahanini niyateshejwe izabo igihe cy'intambara zahitiye mu gihugu cy'u Burundi. Twibutse kandi ko intara ya Bubanza iri mu zakozwe ko n'ingaruka zivuye kwihindagurika ry'ibihe. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Yane ndose nawe we urakenuye hejuru ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacari ku makuru tubafitiye muri kano kanya mu Burundi kuri no wa gatandatu no hasoze gwa ihiganwa ryo gusiganwa mu miduga ryatunganijwe kuva ku munsi wa gatanu waritsinze n'uwitwa Jean Carlo aba ikigali mu Rwanda eroje birikaneza kuri hejuru ya Amerika Bujumbura yarakurikiranye uko iryo higano ryagenze.
Aho hari ku munsi wa gatandatu mu ijoro ku mugwa mukuru Bujumbura uwitwa Jean Carlo haba mu gisagara cya Kigali yarahejeje gutsinda ihiganwa ryo kwiruka n'imiduga hari ryabaye ku munsi ya gatanu n'iya gatandatu nyene abahiganywe birutse birometero 130. Ahejeje kwakira igikombe Carlo yabwije ujya Amerika ko yiyumva
content. On gagne un rallye, on est content. On roule pour ça. On roule pour aller vite. On roule pour faire la compétition.
Ndahimba we, yutsinze higanwa rya rally, uraryoherwa. Twiruha kugira ngo dutsinde. Nivyo kuri rero ndahimba we pe. Niryo higanwa rya nyuma y'umwaka. Yuri twaye mu insinzi ni kintu ciza. Mu mwaka uheze naraje ndatsinda. Amabarabara y'u Burundi yambereye umugisha ni meza.
C'est des belles pistes.
Ayo mabarabara hari hatoranijwe ayo mu gisagara cha Bujumbura n'intara ya Mwaro hagati na hagati mu Burundi. Adonegamiye icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyira hamwe ryo gusiganwa n'imiduga mu Burundi atubwira icyatumye hatorwa.
Iyo turiko turategura aya mahiganwa turaraba ahantu hashobora kwakira ingenzi nyinshi. Rero igituma twashatse kugira imwaro nuko hari hafi ya Bujumbura. Murabona abantu bitavyiri higanwa benshi baba bakeneye aho bashikira aho barara. Rero urumva mu kugira dukora aya mahiganwa turaraba cyane cyane ahantu hashobora kwakira abantu benshi. Nico gituma ku munsi wa gatanu twayikoreye ngaha muri Bujumbura meri hama no munsi tutireka tubakure ngaha ku ikaburimbo tubashe mu mara akomakomeye agoye turabuhinga bwawe mu ntara ya Mwaro.
Ku miduga 13 yirutse itatu gusa niyo yari itwawe n'abavuye hanze y'u Burundi ariko hari n'abari ku butaka bw'u Burundi bahisemo gufashanya n'abavuye hanze y'igihugu. Akarorero na Kajanvye Mutuga yatumwe kava mu Rwanda.
Ndiko mbibona mu sportive bora nta kibazo kiri impamvu abarundi baraza bagakina wacu na tukazano na kibazo rwose twe tubona kugiriho muri sport. Sport ni kintu cy'ambere gihuza abantu. Sport buri gihe na mu sportive numugira umutima mubi cyangwa atekereza ibindi kandi sport ntabwo ari politique. Oya, sport rwose ni kwiyamiza n'ibyacu bya rally. Nawe bavuga ngo harimo cascade, harimo ama risque n'iki byose. No, afe n'uguhuza abantu kwa ngo tuvuga iyo bavuga bière gahuza imiryango ibintu nibyo mbona na sport nayo ari gahuza imiryango. Sport burya ihindura byinshi.
Izo mpinduka mutuga vuga n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura Fredimbo n'Imparazizera.
Dusakanya muneza ntangere aho siko turasozera iri higanwa ry'imiduga yasiganywe ikaba yahereye mu gisagara cha Bujumbura ejo ku mugoroba w'ijoro aho abanyagisagara bakurikiranye iryo higanwa byari ibirori biteye igomwe tutari duherutse. Kuri twebwe turongoye igisagara cha Bujumbura n'umunezero ntangere kuko biragaragaza yuko amahoro ari yose, biragaragaza yuko abarundi kandi bashaka kumvamo umwizero kuko ibikorwa nk'ibi bituma vyerekana yuko hakiri umwizero ibintu byose bishoboka. Tunashimira cyane abatunganyije iri higanwa kuko kuva babitubwiye twebwe twaravyakire kandi turabishigikira kuko vyerekana umuco ihinduka abavuga igisagara ca Jumbura ko kitari babona yuko koko amahoro asasagaye kandi abarundi bashobora kwitegeyemvya gushika mu gitondo.
Carlo nabasanga bakora inkino zitandukanye atacu babuza ko bategura amahiganwa nubwo Burundi bwaciye mu njyane za politike hakaba hari nabibaza ko bene aya mahiganwa atari gihe cyo kuyatunganya.
Bah, je leur dirais que nous on fait du sport et on est ici pour faire du sport, on est ici pour s'amuser, le reste ne nous concerne pas.
No babwira ntitwe dukora siporo gusa turahagira ngo twinezereze ibisigaye ntibituraba badutumiye turaza nibwo buvukanye muri siporo aha mu karere. Ariko ukuri nuko atanda kimwe cyo buza gutegura amahiganwa ibi ni gishinga ntahe abateguye babishitse ko atagihindutse mu 2018 ishyirahamwe ryo gusiganwa n'imiduga mu Burundi ritekanya gutegura amahiganwa inshuro zitatu mu mwaka. ugusiganwa n'imiduga mu gihugu cy'u Burundi byatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na kabiri. Hagati ya 1995 n'ibihumbi 2013 amahiganwa yahagaritswe bitewe n'intambara. Kuva icyo gihe yamaba uko umwaka utashe. Eroje uri kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Beguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Nongenda baramutse nshuti mwikundira ikiyago cha politique ntorere kazoza. Jerome Niyonzima ndi, murakoze kuba muri benshi mwahisemo gukurikirana kino kiganiro. Turi mu gice cya kabiri cy'ikiyago twahariye akamaro ko gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara, na cyane cyane tugashimikira ku ruhara rwa wa mugwi wo gushyira ahabona ukuri no kunywanisha Abarundi. Muri kino gice cya kabiri rero abatumire ba Terence Manirakiza bakaza gushimikira ku kamaro k'ikigega cyo gushumbusha Abarundi basinzikajwe n'amagume Burundi buhitiye buciyemo. Mu batumire bajya kuganira nawe hakaba Musenyeri Jarwin Nahimana ariwe arongoye wa mugwi wo gushyira ahabona ukuri no kunywanisha Abarundi Sever. Hakaba kandi Dieudonne Mbonimpa avugira umugwi CNTB ujeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo, hamwe rero na Jean Buregeya umwe mu baserukira amashyirahamwe ahanira agateka kazi na muntu mu ntara ya Rumonge. Musenyeri Jarwin Nahimana niwe atangura gufata ijambo atomora akamaro k'icyo kigega cyo gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara.
Amwe atashumbusha yo birimwo uko yo bimeze kose. Nibaza yuko iki gikorwa cyacu ntacyo cyaba kikimaze. Kuko ntituriho kugira ngo tudedaguze abantu gusa tubadedaguriza ubusa. Uyu mugwi washinzwe bawiyumviriye cyane cyane ko nabivuze basubize abantu mu iteka ryabo. Kuko n'umugwi utereza nogya ntigufasha abantu gutunganirizwa mu buzima bwabo n'ivyabo. Twebwe rero nogya nti ahanini tuzogereza yo kuraba ivyabaye, turabe abatotejwe abanyazwe utwabo, ariko hanashaka tuvyumvikane neza.
Yego,
hariho imigwi ibiri. Hariho ibintu bavuga nti byoroshye guca bisubizwa ubwo nyene. Nk'umuntu yatwawe itongo n'umubanyi wiwe naka n'uyu munsi akaba kihari ari muri iryo tongo, urumva ni ibintu byoroshye ko umuntu agira ati itongo we waragihagiye warifashe uyu munsi ariho ibyabona la community n'iri subiza naka ibintu byiwe. Ariko hariho n'ibindi navuga nti bigoye kuca umuntu asubiza ubwo nyene. Aino bigoye guca umuntu asubiza ubwo nyene, bizosaba rero ko haba icyo kigega nko mwari mubivuze. Itegeko mbere rirabitegekanya, no muri plan strategique twagize twatekanije ikigega cerekeye novuga nti abantu bashobora guca basubizwa ivyabo mu bintu bito bito ubwo nyene. Hakaba n'ibindi kumbure bitoroshe bizosaba yuko duhimiriza dusaba leta yuko ivyo bibazo ibifata nkama. Twebwe tugategura ico nkuko mu iteko byanditswe programme y'ingene abo bantu boshumbushwa. Nk'akarere umuntu ashobora gufata nk'ahantu hubatswe amashuri, nk'umuntu batwaye itongo uyu munsi agasanga hari ibitaro kandi bifitiye akamaro novuga nti ako karere kose. Ego me umuntu ntiyoca hebera azaniranywa mugabo urumva ko atoshumbushwa co kimwe n'uwanyazwe n'umubanyi kandi yatonga kirimo. Niyoza ko rero tuzokwitondera turabe ka imwe imwe uko imeze, hanyuma turabe n'umuti ubereye uzanye kugira ngo uwo muntu ntarenganywe kandi twumve responsabilite nagende n'igihugu kibifisemo.
Mugira muti kugira ngo ico gikorwa kigende neza ku ico kijanye n'amatongo umubona mwokorana nabande hama mugaheza mugakorana gute?
Mwabivuze hariho umugwi usanzwe uriho ujejwe ico gikorwa aba mbere tuzokorana nkuko mbere tubitekanya n'uko turategura projet projet novuga ntinya butatu turabira hamwe ngene tuzokwicarana n'abagize bari mu mugwi wa CNTB
umugwi kumburujejwe ibibazo by'amatongo n'andi matungo
egome ariko hariho n'undi mugwi ujejwe agateka kazi na muntu
Mugwigi ugujijwe gateka kazi na muntu nawone
nogira ndi turafise aho duhuriye turafise ibibazo navuga nti dusangiye bizosaba yuko dukorera hamwe dusenyera ku mugozi umwe kugira ngo twebwe ntizabe dutora inyishu iciye kubiri n'iz'abandi bariko barakora mbere navuga nti byaranatanguye abari muri uwo mugwi ujejwe bizanye n'amatongo n'ibindi
n'andi
matungo hariho navuga nti amadosiye amwe amwe bamaze no kurunga ikiwacu bagira bati ubu turavye ibibazo nakaje kudutura tubona umengo uwo byishura neza nabo mu mugwi uzeje gutohoza ukuri no kurekuyanira natwebwe kumva hari ibibazo bazoza kudutura tugasanga vyerekeye uwo mugwi wundi bizosaba yuko tuyaga duhura dukorera hamwe kugira ngo bamwe n'abandi borohegwe bagukigwe ariko twese turondera kuzuzanya no gufashanya muri ico gikorwa co gutunganiriza bene wacu abarundi batotejwe canke banyazwe ivyabo
ikiyago
umuheto w'amahoro
sijyo ijambo
umushinge wo gushira hamwe
uregeje akaba ari umwe mu bakurikiranira hafi bijanye na gatika kazina muntu n'ikibazo cy'amatongo na cyane nga mu rumonge akaba yaragikurikirana hafi hagati y'abahunze n'abasigaye turaguhaye mwiriwe buregeje
mwiriwe
uduze akajwi kumurugira ngo bahezege bakumva ariko baratega amatwi
ego ngize nti mwiriwe
mwakurikiranye kino kiganiro umwumvise intumbero y'umugwi uje gutohoza ukuri no kunyonesha abarundi na cyane cyane kuri intumbero ije no gufasha gutorera amatati y'amatongo na cyane cyane hagati y'abarundi mvuga ko iki mwabikurikiranye
ego ndisho no bivuga ko nuko intumbero ni nziza ariko turabona yuko ari intumbero muri igihe tubona yuko izogorana ngo ishike
gute kubera iki mvumenga mufite amakenga
kuko turafite amakenga kuko murabona abarundi batari bake ego hari abahunze n'abandi bahunze hari n'abandi bahunze kera batari bwashoboye gushika abo rero nk'abo bose urumva ikibazo kirabereka kubera amakenga dufite nuko tuvuga dutyo leta nitera kama abantu bose bari hanze batahuke hanyuma koko uyo mugwi wiga ibibazo abantu bari mu ituze abantu babona koko ko bashobora gushikiriza ibibazo byabo tekana no mwidegenge ntangere
kumbure kugira bigende neza mubona ikindi cyo kugwa ari giki mu majya mu makeya duse n'abasozera kino kiganiro
kindi cyiza cyo mana shobora kugwa nuko uwo mugwi uwo kwaguka ukajamwo cyane cyane haba ku mitumba no mu makomine ukajamwo abantu bari mu mizi myinshi kandi bari mu mice kwinshi ukajamwo abantu b'abagore abagabo abantu batama sanzwe bazi na kahi igihugu kugira ngo ntihazojemwo ibintu byo kurondera kunyegeza ko murazi ko abarundi imwe na rimwe rakunda kuvuga ukuri usanga abantu ibibazo umenga byerekeye umugumwe cyanke byerekeye abantu bo mu ubwoko bumwe cyanke usanga byerekeye mu mici imwe iyo twibaza rero ko cyane cyane uwo mugwi wo kwaguka cyane kwaguka ugashaka ku mitumba
kumbure abo ku mitumba itandukanye bakabigiramo uruhara mu kumbure
mu cyane kandi baguko nibo bene byo nibo bazi ukuri cyane cyane pa ku mitumba yabo nibo bazi byahabaye kandi akaba abantu bari mu mico yose y'ubuzima bw'igihugu
Reka urege ya jantu bashimire cyane kuri izo nterano zanyu n'ubu dutega amatwi Musenyeri Jean Louis Nahimana arongoye umugwi w'igihugu uje kumenyekanisha ukuri no kunyuranisha abarundi na cyane cyane wewe muri kano kanya akagaruka kucabona cokogwa kugira ngo umugwi ushike ku ntumbero wihaye na cyane cyane yo kunyuranisha abarundi bafitanye amatati y'amatongo
cyane no vuga nuko ubwa mbere twebwe turugwego rujejwe gutohoza kuraba ivyabaye mugabe nubwo nitrafise aho tugarukiriza kuko nk'urwego rwacu ego metrafise ubasha duhabwa n'itegeko mugabe ntiducimanza nk'akarorero
yego
nk'ivyo nk'ibijanye n'imanza ivyo murumva ko ariho ni rwego tuca tubihereza ngizerekeye execution ibintu bimwe mu tuzoba twashitseko nuko rero nubwo ntaduteza kwiyubara tukitonda ntitubave tugira tugwa mu mutego nk'uwo wo imigwi imwe imwe ishobora kugwamwo baca bashaka no kugira kwiha ububasha bw'amategeko ivyo biyumviriye batohoje babonye ko ari nabo bashaka guca bavyegizekuta ubwo nyene naho ngira rero nti dutegerezwa gukorana n'izindi nzego z'igihugu twisunze n'amategeko y'igihugu uko ameze ariko nogira ndi muri bwa bumwe bwa bunywanyi muri kwa gusenyera ku mugozi umwe tukaraba ingene rero tugira tuti nk'iki twebwe tugarukiriza ngaha ariko ibikurikira ni urwego rundi rushaka kubirangura twebwe tukaraba ingene dufasha uwo muntu yego yatwituye mbere tukanamuherekeza mugabo dusaba ko urwo rwego rundi narwo rukora igikorwa cyaryo kugira ngo uwo muntu yubahirizwe asubizwe iteka
mu viwe ego rero nkuko mu byumva agira ati inzego zitari nkezo gice zifashije na cyane cyane nk'abajejwe ubutungane cyanke bajeje gukingira gateka ka zina muntu mugabo kumbure ngo bakaba batanze mu muco kuri bicanke ibindi ngusozera reka tubara kwa Dieu Donné nawe mubona hakwikugira ngo intumbero yo kwinywanisha barundi biciye mu gutora muti ikibabaza by'amatungo bibi bacanishamo na cyane cyane bifatiye ku bibi bibi by'amagome barundi ndi bagiye baracamo
kuri bavuze ikindi cokorwa nuko umunyagihugu umuntu wese ahaherereye yoba imboneza akaba karorero keza mu gutanga ivyiyumviro haba gufasha CNTB cyangwa gufasha uyu mugwi atakunana kugira ngo twebwe icipfuzo cacu gishigwe mu ngiro kuko twifuza yuko imitima isubira hamwe abantu bakakura mu mutwe bimwe byari byarabaye bikavaho kugira ngo tube mu gihugu kitagira indyane kandi umunsi turizera ko no mugwi uzokoroherwa uzokororwa kuko mu bikorwa Sainte bikora uno munsi novuga ko on a brisé le tabou ibintu bitavugwa muri Sainte biravugwa abantu no munsi baratanguye gutahura ko atakunywana gushoboka nkuko Musenyeri Jaru yabivuze umuntu anywanira ku by'abandi babona neza yuko imbere yo kunywana babanza gusubiza haba ibyanyazwe canke bakavuga ukuri kugira ngo bashobore kubabaranya kugira ngo bababariranire uno munsi rero abantu byo tubona turana ko bishoboka kandi ariko arabigendera tukizera yuko bizobandanya muri iyi ntumbero nyene bigafasha cane n'uyu mugwi uriko urakora kugira ngo ukuri no kurekuriranira bishobore gutsimbatara ngaha mu Burundi.
No ngare rero kiro kiganiro cyo kuri no munsi kirangiriye nko mwavyumvise twashimikiye ku ruhara rw'umugwi ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi biciye mu gutorera umuti ibibazo by'amatongo hagati y'abasigaye hamwe n'abahunze nkuko mwavyumvise ngo umuti ushoboka ni kigiga cyo gushumbusha aba canke abandi mu gihe hoba habone kayuko gushumbusha biri ngombwa kuko ngo ari ibibazo bimwe bimwe bikeneye inshumbusho ivyo mu gure rero ngo zweza ubikorere ko mbere ngo kugira ngo bishike ko ugasaba ko inzego zitandukanye z'igihugu eka mbere n'abanyagihugu bose boheza bagafata mu mugongo ico gikogo mwese gakora uruhara rwiwe
ikiyago umuheto w'amahoro sijyo ijambo ushinge wo gushira hamwe
Terasimani rakiza ndagushimiye njime na watumire mwari kumwe abandi shimiye nabahisemo gukurikirana kino gice cya kabiri ari nacyo cya nyuma cya kino kiganiro cyahariwe akamaro ko gushumbusha abateshwa batongo yabo n'intambara Jerome Nyenzima nti mu rwandi gwe mu banyi no mu vyanyu mwese na ubutaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Fato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
nuko rero ncote bakunze bijwe gya America kabinunga duce tuba turabangira ibiganiro byo mu kirundi n'ikinyarwanda mutegurirwa n'ijwi gya America ariko ijwi gya America muraza kwandanya mugiyumva mu ndimi zitandukanye Diane nahazo mari kumwe kuri mikro na Fatuma Limasi Kalala yari muhinga bw'ivyuma na engineer twe mu ko turi batatu tubifurize umunsi mwiza wa Mungu mururanirwe mu banyu no mu byanyu